Turashimye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika ikaze makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Nininahazwe. Amashirahamwe yigenga arenga 40 akorera mu gihugu cy'u Burundi asaba kutongereza ikiringo c'intumwa idasanzwe iryo shirahamwe muri ico gihugu.
Turemeza ko agati y'akazi na muntu kifashe neza kudahirahira ngo bongere kiringo uwo twita mu rapporteur special kuko atakina na kimwe ariko arakora kiretse ko ari muri politique yo guhiga akazi.
Uyu ni Gerard Hakizimana atwara ishirahamwe Folicon F. Folicon F ni rimwe mu mashirahamwe atifuza ko Fortuné Gaëtan Zongo atongerwa ikiringo cyo gukorera ku Burundi nk'intumwa idasanzwe ya ONU.
Rigiteka yashoboye kwegeranya abantu nuvuga barenga 1,800,000 bishwe ibiziga bishika 245,000.
Nawe ni Ancher ni ko yagize na watwara ishamwe Liga Iteka riri mu mashirahamwe yifuza ko ikiringo cyo ntumwa ya ONU mu Burundi congerezwa. Mu Rwanda Denis Kazungu yagirizwe ivyaha biremereye birimo ukwicwa rw'agashinyagura barenga 10 akabashingura ahaba agiye gufunga iminsi 30 imbere y'uko urubanza rwiwe ruburanishwa mu mizi. Urusiya bwashize president Sentare Mpuzamakungu mpanavyaha CPI mu mpfunyapfunyo ku rutonde rwabo rurondeza mu butungane. Abatembagaje ubutegetsi bwa Nigeria basaba ibiganiro n'Ubufaransa gituma muracumva handi hato mu Idonido ya no makuru musangwe ikaze kandi namwiriwe nshuti bakunze ijwi rya Amerika. Eka makuru ya tutu ya here mu Burusi ya hicho gihugu cashize Piotr Hofmansk president Sentare Mpuzamakungu mpanavyaha CPI ku rutonde rw'abantu baronderwa. Thomas Kamirindi yagirizwe iki uyo mukuru wa CPI.
Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu y'Uburusiya itangaza uru rutonde ntivuga impamvu yarushyizeho umucamanza Piotr Hofmanski. Iravuga gusa ngo Hofmanski Piotr Yosef umunyapolonye arashakishwa mu rwego rw'amategeko ahana y'Uburusiya. Mu kwezi kwa 7 gushize Uburusiya bwashyize ku rutonde rwabo bushakisha abandi bacamanza babiri ba CPI uwitwa Rosario Salvatore Aitala ukomoka mu Butaliyani n'umutegarugori Tomoko Akane ukomoka mu Buyapani. Naho mu kwezi kwa 5 gushize bwari bwarushyizeho umushinjacyaha mukuru wa CPI Karim Khan. Bose uko ari batatu bashyize umukono ku mpapuro zo guta muri yombi president w'Uburusiya Vladimir Putin mu kwezi kwa 3 k'uyu mwaka. CPI imukurikiranyeho ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara byo gushimuta abana ba Ukraine.
Thomas Kamirindi urakenuye tukiri ku by'Uburusiya inyubakwa n'ibibanza bitandukanye byaraye vyononywe n'ibitero vya drone 38. Uburusiya bwagavye mu bibanza bitandukanye vya Ukraine. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidela Niyongabo.
Buramatari wa Odessa yatangaje ku rubuga Telegram ko inyubakwa zononywe ziri mu bibanza bikomeye bikoreshwa mu gushorera hanze ingano n'izindi ntete biciye mu ruzi Danube. Yasiguye ko ibitero by'Uburusiya byo mu ijoro ryashiriye kuri uyu wa kabiri vyakomerekeje abantu babiri vyonona imodoka zirenga 30. Igisirikare kigwanira mu kirere cya Ukraine catangaje ko casambuye drone 26 kuri 38 Uburusiya bwakoresheje muri ivyo bitero. Mu ntara ya Kherson iri mu bumanuko bwa Ukraine abategetsi baho batangaje ko ibitero by'Uburusiya byabaye mu ijoro ryashiriye kuri uyu wa kabiri vyakomerekeje abantu batari munsi ya 4. Uramatari w'intara Kursk mu Burusiya ihanurubiye na Ukraine kuri uyu wa kabiri yatangaje ko drone ya Ukraine yakoroye bombe mu kibanza gitanga umuyaga nkuba. Icyo gitero cyatumye umuyaga nkuba ubura mu mihana itari mike yo muri iyo ntara.
umushikiranganje ajeje gisata cingenzi muri Israel kuri no kabiri yagendeye Arabia Saudite n'urugendo rwa mbere rugizwe n'umushikiranganje w'igihugu cha Israel muri Arabia Saudite. Iyo nkuru murashobora kuraba ibindi kuri vyo kuri yo kuri wezi 3 akaburungu radio TVOA akaburungu.com. Muyagezweho ku mugabane wa Afrika naho ikibazo cyo kubura kw'amazi kiriko kiribonekeza cyane mu bice bitari bike muri Afrika y'Epfo. Fidel Nyongabo aragarutse.
Abategetsi b'isagara basigura ko ibura ry'umuyaga nkuba ririko rituma abantu imiliyoni n'imiliyoni babura amazi. Bavuze ko mu gihe atamatara abahari ibikoresho bikenewe kugira bikura amazi mu bushinguro biyajana mu bisagara bidakora. Gideon Grunwald, umuhinga mu byerekeye amazi yafasha akaruhuko ko muzabukuru bavuga ko ibyatangajwe nabo bategetsi b'ibisagara bidasigura igituma ububiko bw'amazi bugaragara. Dr. Grunwald avuga ati,
the question is, were these reservoirs prepared for a failure? So were these reservoirs at about 80%?
Ikibazo kihari ni ukumenya niba ubwo bubiko bw'amazi bwatunganijwe mu buryo butari gukora neza. Kumenya ko ubwo bubiko bwari bufise ubushobozi bwo kuzuza amazi bwera bw'ibice 80% igihe cyose. Uko niko ubwo bubiko butegerezwa gutegekanywa. Ibintu ntibyategekanijwe mu buryo buhagije kugira bishobore gutuma ububiko bw'amazi buguma bwuzuye igihe cyose. Ibikoresho bikura amazi muri ubwo bubiko bishobora kuba bidakora neza. Grunwald yatangaje ko ibura ry'amazi mu bisagara muri Afrika y'Epfo rifise ingaruka zikomeye ku banyagihugu na cyane cyane mu bitaro. Abandi bahinga bitegereza ibintu bavuze ko kuba leta yagenye abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi ANC muri Afrika y'Epfo mu bibanza bikomakomeye byerekeye ikibazo cy'amazi batabifitiye ubuhinga, aho kugena abahinga babimenyereye biri mu biriko bituma icyo kibazo kidatoregwa inyishu. Yamara leta ya prezida wa Afrika y'Epfo yavuze ko abategetsi bose bakora mu gisata cy'amazi babifitiye ubuhinga buhagije.
Fidela Nyongabo, urakoze. Tuvane muri Afrika y'Epfo dutwara muri Niger, abategetsi batembagaje abasirikare batembagaje ubutegetsi bw'ico gihugu basavye kuganira n'u Faransa kubijanye n'ingingo y'u Faransa yo gutahukana abasirikare babwo.
Mitangazo ryasomwe kuri televiziyo mu joro ryo ku munsi wa mbere abasirikare bayoboye Niger batangaje ko ikiranga minsi ku ngingo y'u Faransa yo gukura abasirikare bayo muri ico gihugu gitegerezwa gushigwaho mu biganiro n'amasezerano yumvikanywe ko n'impande zombi. Ku munsi w'Imana, prezida w'u Faransa Emmanuel Macron yatangaje ko igihugu ciwe kizokura ambasaderi wacu muri Niger. Abategetsi ba Niger barakiye neza ivyatangajwe na prezida w'u Faransa Emmanuel Macron, batangaje ko ari intambwe ikomeye kubijanye n'ubwigenge bw'igihugu cyabo. Barindiye ko abategetsi b'u Faransa babishyira mu bikorwa. Perezida Macron yari yashatse kugirana imigenderanire idasanzwe n'igihugu cya Niger. Yamara gukorana n'icyo gihugu mu bya gisirikare byararangiye. Perezida Macron yatangaje ku munsi w'Imana ko abasirikare bayoboye Niger batagishaka kugwanya iterabwoba.
Reka nshimire bagenzi banje Fidel Nyongabo na Thomas Kamilindi ku makuru agezohe ujyani no kwisi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza ayo mumvise n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amashirahamwe yigenga arenga 40 akora mu gihugu cy'u Burundi yandikisha amwe mpuzamakungu ONU na kanama kayo kajejwe agateka kazi na muntu asaba ko ikiringo c'intumwa y'iryo shamwe mu Burundi kito yirahira ngo congerezwe mu kwezi kuza kwa 10. Ayo mashirahamwe asanga iyo ntumwa atakindigamije atari gucafuza u Burundi. Ku rundi ruhande ariko harandi mashirahamwe akora hanze asaba ONU kugumiza ijisho ku Burundi biciye kuri iyo ntumwa, akemeza ko agateka kazi na muntu kagihunyangwa mu Burundi. Inkuru tubaza Pierre Claver niyo nkuru.
Aya mashira marenga 40 adahani ivyicaro vya politike mu Burundi yateye umukono kuri urwo rwandiko aratera ivyatsi yivuye inyuma iciyumviro co kongereza ikiringo co mwaka c'intumwa gishiramwe mpuzamakungu ONU mu vyerekeye agateka kazi na muntu. Muri ayo mashirahamwe harimo ayaranira agateka kazi na muntu nka Rige Izere Ntiwihebure, Piske Burundi, ayaranira agateka k'abanyororo nka Association Ntabariza, ayagwanya urudandazwa n'inyorozwa ry'abantu nka ONRCP, Wetonfrère, ayaranira iterambere nka Codip ayabacingwa manza ayaharanira agateka kubwoko bw'abatwa ayugwaruka ayaharanira amatora meza na demokarasi ayagwanya umugera wa sida nka Capes Plus ayaranira ineza y'umwana nayandi abayarongoye bahamagarira ONI mu rwandiko bayirungikiye n'akanama kajejwe agateka kazi na muntu ka ONI kudahirahira ngo bagwe muco byise umutego w'abansi b'igihugu mu kongereza ico kiringo mu kwezi kuza ku izina ry'abagenzi we Gerard Hakizimana twarishye mu Foricone F rimwe muri ayo arabisigura kuri mikoro y'ijwi rya Amerika
no musi tubgana turemeza ko agateka kazi na muntu kifashe neza kudahirahira ngo bongere kiringo uwo twitumura protest special kuko atakina na kimwe ariko arakora kiretse ko ari muri politique yo guhiga kazi no kwerekana ko ibintu bitagenda
kuri bo uburundi bwarateye intambwe cyane muri ico gisata ndetse n'umukuru w'igihugu ico gisata kiramurajishinga batanga uturorero kuko zicaha agihanirwa naho yo bari mu mugambwe uri ku butegetsi
haramaze gukurwa mu buzi mu gipolisi n'ahandi no mu gisirikare ibyo byerekana ko ibikorwa byo gutsinda tadateka kazi na muntu biguma bikorwa kandi bikomeye nibyo ntagihugu na kimwe agateka kazi na muntu kifatanije na kwijana hari ibyo gukora ariko by'ukuri igikenewe nuko abandi bandi yabigishwa gutsimbataza amahoro kwara neza
ubwo rwandiko ruje mu gihe akanama kadejwe agateka kazi na muntu kawo ni kari mu nama idasanzwe igira 54 i Geneve mu Suisse gushika mu kwezi kuza kw'icumi naho biruko bagenzi babo bagwiriyemo abakorera hanze bobo babona ko hamwe amakungu atogomeje igisho ku Burundi n'ivyahuha byo huhuka runani fya cat FIDH Human Rights Watch Amnesty International nayandi akorera mu karere niburaya asigura ko iho nyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu mu Burundi ririmo ubwicanyi kuboreza igufa abantu abagenda mazima yongo n'ibindi riteye amakenga kuko ribangamiye abatavuga rumwe na leta n'abari agateka kazi na muntu Ashley niko yagize atwara igiteka ku izina ry'abagenzi we yabwiye ijwi ry'Amerika ko igituma bacifuza iyo ntumwa ari uko nk'akarorero abantu barenga 1,800 bishwe mu myaka itatu iheze
aho rigiteka yashoboye kwegeranya abantu nuvuga barenga 1,800 bishwe ibiziga bishika 1,185 amabi yabandanya kogwa atacamira nico gituma isabishimitse yuko iyo ntumwa yaoni yo kongukiringo kugira ngo ibandanye akazi kayo
muri raporo yiwe yashekereje mu nama iriko irabere Geneve ijwi rya Amerika rifise intumwa yawo ni Fortine Zongo Gaeta nawe nyene yaremeje ko agifise akazi muri ico gihugu kubera iho nyangwa ry'agateka akazi na muntu ribandanya abatambwa rumwe na leta batotezwa bagafungwa abandi bakanyuruzwa abandi bakangazwa haracyari umwicanyi mu gifuri ndetse n'abashaka kugira amanama ntibemererwa biratuba dushinga kandi womenga n'ibisanzwe hamwe no kudahana abakora ibyaha bagakingiza ikibaba umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntagwamiye yatubwiye ko ataco barashima kubivuga ko kuvagenwa mu mpera z'umwaka w'2021 iyo ntumwa ntiremererwa guhonyoza ikirenge mu Burundi naho n'ubu yongeye gusaba uruhusha amahigwe si menshi kuko userukira u Burundi i Geneve mu Suisse Elisa Nkerabirori yabwiye akanama ka ONU ko atakaze azofahawe muri ico gihugu akinumvise ko hari abasabye ko iyo ntumwa yamirizwa n'igihugu canje yokongerwa ikiringo ubwo rwandiko nirwabashikira muragwiyamiriza namwe mwibaze igituma hari abaguma bamushaka kandi agateka kazi na muntu kifashe neza nuko akorera inyungu zabo apaneza igihugu n'umucangero mugume mwibaze ico kibazo kuko ibaguma bamwubaraye ko natwe yokoreye tutamushaka nta uramenya ingingo ako kanama kawo nikazofata inyuma yo kurungikirwa inzandiko zitandukanye z'abemera n'abiyamiriza intumwa ya ONU ico bikoze umuryango umwe bwa buraya wemeje i Geneve mu Suisse ko utewa amakenga n'ibibera mu Burundi nko gufungira abantu ubusa gusa ntiwavuze aho uhagaze kuri ico kiringo kigiteye impari Pierre Clavier ni inkuru ku bwijwi rya Amerika
igisata c'ubutungane ubu naho mu Rwanda sentare yibanze ya Kicukiro muri ico gihugu yafashe ingingo yo gufunga by'agategekanyo uwitwa Denis Kazungu mu gihe c'iminsi 30 imbere y'urubanza mu mizi Eric Bagirubusa yari mu rukiko hafatiwe iyo ngingo
umupira w'ibara ry'umuhondo n'ipantaro ijya gusa na kaki ari mu maboko y'abapolisi icyarimwe mu mapingu rubanda rumukomera ariko we yisekera uko niko Denis Kazungu yagejejwe ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruri mu Kagarama mu mujyi wa Kigali mu cyumba cy'urukiko umucamanza yibukije uko imiburanire yagenze ku byaha icumi ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyo birimo cyaha cyo kwica umuntu ku bushake yica urubozo gukoresha indi mibonano mpuzabitsina ku gahato guhisha umurambo w'umuntu n'ibindi iyo abapolisi batahaba ababuze ababo bashakaga kwihurira ibyo byose umucamanza yarasesenguye ingingo ku yindi yanzura ko ibyagezweho mu iperereza byagaragaje ko hari imibiri 12 yagaragaye kandi Kazungu yemera ko ari we wabishe yashingiye kandi ku mvugo ze zo mu bushinjacyaha n'ubugenzacyaha ahuregwa yemera ko hari abandi bantu babiri yishe yarangiza akabateka mu isafuriya amagufa yabo akayamenagura mu mugambi wo gusibanganya ibimenyetso yisunze ingingo z'amategeko mu manza z'inshinjabyaha umucamanza yavuze ko hari impamvu zikomeye kandi zihagije zigaragaza ko Kazungu yakoze ibyaha yashingiye kandi kukuba urega ubwe yiyemerera ibyaha ntanabyicuze umucamanza yategetse ko Kazungu afungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi yavuze ko mu kumufunga ari bwo buryo bwonyine bwo kugira ngo ibyaha aregwa bihagarare yavuze kandi ko ari n'umwanya mwiza wo kurinda abakora ibyaha iburanisha rirangiye abapolisi bongeye kuboha Kazungu bamusubiza muri kasho ari nako rubanda rumukomera kuri bamwe mu babuza babo byaramarira gusa gusa uko ubushinjacyaha busobanura dosiye ya Kazungu naho bwumvikanisha umwuga yaba yarakoraga ijwi rya Amerika rimaze iminsi riko riperereza kuri uyu mugabo w'imyaka 34 y'amavuko mu makuru twagezeho aratubwira ko Kazungu nta mugore agira ayo makuru akatubwira ko Kazungu yigeze kugiraho ishuri ry'incuke riherereye Inyabisindu mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo byabaye ngombwa ko dusura iryo shuri tuhageze twasanze iryo shuri Kazungu yari yararyise Berwa Nursery School Bwana Emmanuel Siwomana atuye Inyabisindu mu myaka ibarirwa muri 17 acuruza ibikoresho birimo ibyifashishwa mu mazi no mu mashanyarazi aho acururiza ni nko muri metero 10 ujya ku ishuri ryahoze ari rya Kazungu yatubwiye ko bari bazi Kazungu
nuko ababyeyi kenshi bavugaga yuko abana akunda kubakubita isi kugirute aricyo mbega tumuze bari kutumubona nk'umuntu nyine uhigisha nta n'ikindi kibazo tumuze impamvu byadutunguye twatumenyereye kuba tumuziho Kazungu umurezi umwana wa Rwahama ubundi twebwe twatuzi uko ari umwana wa Rwahama tumuzi uko ari umuntu w'inyangamugayo atambuka tukaganira tugaseka ariko tumaze kumva ngo yishe abantu byaradutunguye cyane turikanga noneho tutangira no gushyiraho ku mahatera tewe babana burya bakubitaga ishyi ugasanga babyimbye amatama afite impamvu tutangira kuza kwigisha garide nanga mu makuru yazaga batubwiraga ngo ni umwana wa Rwahama kumva rero ngo ni umwana wa Rwahama tukanamwubaha cyane kuko twatuzi yuko Rwahama ari umuntu ukomeye ni nayo mpamvu tutatekerezaga yuko ibyo bindi byaza kuko twamaraga nk'umurezi w'umwana ubyarwa na Rwahama
uyu mugabo agasanga bikwiye ko ababuza ababo babona ubutabera buboneye
kurekurwa bwo nk'ibyakunda kumva yuko bakamuzanye mu ruhame tukongera tukamureba tukibaza uburyo ko no kumuburanisha uriya nuko nyine igihano cy'urupfu cyavuyeho kuko nawe nta bumuntu afite kuko uyu muntu yishe abantu 14 arakicara hariya akabyemera ngo ngiye narabishe si haba gifite ubumuntu
ibyaha Kazungu akurikiranywe ubushinjacyaha ntibugaragaza muri dosiye yabwo igihe nyacyo yaba yaratangiye kubikorera gusa mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cyenda nibwo byamenyekanye ko uyu mugabo yicaga abantu yarangiza akabataba mu cyobo yari yaracukuye mu gikoni cy'inzu yakodeshaga mu kagari ka Busanza i Kanombe ku Kicukiro mu myiregure yabwiye umucamanza ko yishe abo bantu nyuma y'uko bamuteye sida ku bushake bwabo ingingo urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rwihutiye kwitangaho umucyo ruvuga ko Kazungu abeshya ari mutaraga Eric Bagirubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Eric bagira ubusa urakoze iyo nkuru rero yawe abakunzi b'ijwi America mushobora kugira ico muyivuze ko kuri Facebook yacu ni VOA radio yacu tubandanirize mu gihugu c'u Burundi aho abanyagihugu baba mu gisagara ca Rumonge batariko barubahiriza ingingo zijanye n'isuku kugira ngo bikingirikiza cakorera hamakenga ariko bashobora kwandura iyo ndwara ni menshi inkwijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi mu isomerwa n'umenyesha makuru Thierry Ndayishimiye ikigali mu Rwanda
Inyuma yaho korera yigaragarije mu gisagara ca Rumonge haraheze indwi umuntu umwe agafatwa kajanwa mu bitaro harafashwe ingingo zo gukomeza isuku muri ico gisagara muri izo ngingo zafashwe harimo kutavoma amazi ya Tanganyika kugira ngo akoreshwe mu ngo kirazira kandi kuja gukorera muri ico kiyaga ibikorwa bijanye n'isuku kumesura koga no kogerezayo ibyombo kirabujijwe kandi kudandariza ibifungurwa bihiye aho bitagenewe none ubu izo ngingo zoba ziriko zirakurikizwa ushitse ku kiyaga ca Tanganyika kumwe hawa Rumonge uhasanga abakenyezi bariko baramesuriramo impuzu abandi baba bariko barogerezamo ibyombo abandi nabo bagwiriyemo ugwaruka baba bariko bariyoga imiduga amapikipiki n'amakinga naho nyene byogerezwa muganga Alexis Nkuru nziza rongoye akarere k'ubuvuzi ka Rumonge ati biraduteye ubwoba
hanyuma mvuga ndi bishobora kuba biteye ubwoba umwe yaje kumesa ubundi ugasanga yaje ko ari karoga hari umwandi yawo ugaca usanga ubundi muntu ari karavoma ivyo rero birateye ubwoba kuko urumva yamigera umwe azobaje kumesa n'uje koga yikuye ko wa wundi nawe aje kuvoma uca usanga ariyo yadashe agatwara imuhira
aho ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika mu Rumonge ni abarobyi n'ababafasha barara mu tuzu tw'uduhema aba barobyi bashika ku gihumbi ariko nta kazu ka sugumwe kahabazwa ndayiragije Egide twamusanze ku musenyi wa Tanganyika mu Rumonge ati nihigu kugene abarobyi bo kwihagarika no mu gihe baba bari mu mazi kuroba kuko amato yabo atagira twa sugumwe aho kuri uwo musenyi wa Tanganyika ni naho kenshi usanga harara abana bo mu ibarabara bamwe mbere bakitumaho nyene kumweha bagafukisha umusenyi kuko atatuzu twa sugumwe tuhari mu gisagara ca Rumonge kandi hari ubukene bw'amazi meza mu gihe rero Rumonge igwiriyemo abayisilamu benshi bakoresha amazi mu tuzu twa sugumwe ubwo bukene bushobora gutuma imigera yakorera irandagata kubera ubwo bukene bw'amazi ndayiragije Egide ati amazi naboneke
urabona nk'ubu turiko turakiyaga je nawe urabona mu mabomba nta mazi ahari
ikindi gishobora gutuma korera irandagata mu Rumonge ni urudandazwa rw'ibifungurwa bihiye amacapati ibitumbura amavoka n'ivyamwa bitandukanye biracatemberezwa ku mabarabara bamwe mbere babitegereza ingenzi ziba ziri mu mamodoka anyuragiranwaho mu Rumonge Egide ndayiragije akabona ko gutuza urwo rudandaza bigoye
urya muntu yoba afise kajya kantu katuma korera igwira niyumvirijwe na leta imwereke ikindi kintu yokora kuvugira ntihave habe ingorane kajya kaza akaba ariko kuba kamutumye n'umuryango kakamwigisha ibiga n'abana gucura ikibazo cyo kuvugira atako kazi nureke ataka kandi wamuteguriye icyo leta nuko yari kugira ikagwiza ubuzi kuri abo bamama bakora icyo kintu uri kuranaraba ingo nyinshi uri kuraziraba ubudirishwa n'abagore
mu bibanza nabyo bihuriramo abantu benshi nabuze ubwasugumwe rusange buhabazwa aho tuvuga ku bituro by'imodoka ku isoko nkuru ya Rumonge no ku kibuga cy'inkino aho mu Rumonge ikikwereka ko abagendera ibyo bibanza batagira utuzu twa sugumwe bihagarikamo n'isuku ridashemeye rirangwa hafi y'ibyo bibanza aho usanga harangwa n'umunuko uva ku mwanda muto na mukuru isuku kandi nirishemeye mu bunywero n'uburiro bumwe bumwe bwaho mu gisagara ca Rumonge ntabuze ubwasugumwe buhari kandi babandanya bakora nubwo bashizeho amakomite ajeje gukurikirana ibijanye n'isuku mu gisagara ayo makomite akaba afise ububasha bwo kugara ubwo bunywero cyangwa uburiro mu gihe bigaragaye ko isuku ryawo ridashemeye aho mu Rumonge kandi hamwe korera yotera byogora kuvura abayanduye kuko hari harabitswe ibikoresho byo gufasha abanduye iyo ndwara haramenywe n'abasuma bimwe birasahugwa aho naho ni ku ivuriro ritoyi ryo kumutambara no ku bitaro bikuru bya Rumonge muganga Alexis Nkuru nziza arongoye akarere k'ubuvuzi ka Rumonge
ubwa mbere ubu hariho ikigo kijejwe kuvurikwamo ico kiza ca korera ni naco babumuye inshuro nyinshi bibamwo ibikoresho hariho ibikoresho bimwe twahavuye turahungisha dushira handi nivyo bikoresho dushatu batubikora ko mu kugira dushobore kuba turatunganya ariko kandi bigasaba yuko nubundi tubandanya tudodora kugira ngo ari hamwe huboneka abagwayi benshi twaba dusanga kumbure turengewe murazi nuko nico kiza kirandagata umwanya mutoya
abo twaganiriye batashimye ko tubafata amajwi basaba ko bajejwe intwaro bova mu biro bakaja kugenzura ibijanye n'isuku ibintu bitarayangara barifuza kandi ko hokubakwa utuzu twa sugumwe rusangi abadukeneye bakariha amafaranga gutyo bakareka kuja kwihagarika aho babonye hose abajejwe amagara y'abantu nabo basaba abanyarumonge kwigora bagakurikiza amabwiriza y'isuku cyane cyane guteka amazi ya Tanganyika iyo babuze meza banywa no gusubira gukaraba cyane nko muri cya gihe hari hateye ikiza cya coronavirus
Ijwi rya Amerika rero ririko riragendera ikambi ya Nakivale iri muri Uganda mu rukurikirane rw'inkuru turiko dukorerayo no munsi umenyesha makuru Ignatius Bahizi aratubwira ingene bamwe mu Barundi bari barahungiye muri Kenya bakaza nyuma guhungira muri Uganda ubu babayeho banshi imiryango igera kuri 40 muri bo bipfuza gusubira mu gihugu cabo c'amavuko Ignatius Bahizi Uganda muri Nakivale
Aba barundi bahungiye muri Kenya mu bihe bitandukanye kandi bamwe bari bahamaze imyaka irenga kuri 5. Bavuga ko kubera ibibazo by'umutekano muke n'ubuzima bubi bahisemo kwihungura.
Muri Kenya uko byagenze, cya mbere umutekano muke, ikindi cya kabiri nuko batubayeho nabi. Dufata umwanzuro wo kugaruka inyuma mu gihugu cyacu.
Urabona batwahereye dufata amafaranga ashika ku 2,000 y'amanyakenya mu kwezi ayo mafaranga barayakorora bayageza ku mafaranga 1,600 ku muntu ariko uko bakorora amafaranga ibiryo navyo byatera biduka hamwe ugiye nuko uvuga ntabwo twe twapokera imbyo twari mu nkambi ya Karubayeri ntabwo twapokera ibiryo ariko twapokera twatwara bamba zacu ku babosi ababosi rero bicyo barabiduza hamwe izondya upokeye izo z'icyo 1,600 wazirya icyumweru kimwe zikaba zirashize nga nta hantu ho gukora na hantu mu gutayo wirwa wicaye kuvuga ugiye ku bitaro hoho bakubwira ngo wakamya amaraso ngo wakamya amazi y'umubiri kumbe ni inzara nta kintu ufite uri kurarya iki natwe turavuga ati ko atagahunda yo guhungura impunzi irimo rikaduhite dutaha
Nongiye mbabaza ukuntu bageze mu nkambi ya Nakivale kandi batarigeze bahungira muri iki gihugu cya Uganda.
Twageze ku mupaka tumaze kwambuka tugeze mu Rwanda. Uganda yacu rekuye twambutse kuri migration y'u Rwanda itugarura inyuma. Tugaruza muri Uganda. Batusubiza inyuma tugira ko hanatamo atamuhanda duhafise utugarura mu Burundi. Muri UN ya Uganda yabari yitwakira ituzana hanga.
Waraje itike iherera hiyo mu turenze muri Kenya Busia duhitamo kuza turaza nyene dufashwa nabandi bantu rero kujya usanga mwicaye mu igari nyene nabandi baza baraduha ubuyanzu nyene kugenda ku misigiti cyangwa se ku mashengero batucangira kutebaho tugera ngaho mu Rwanda rero turinjira ama rero baradufata baratwaka ibyangombwa nyene by'impunzi kuko nta bindi twari dufite barabicisha muri computer bararungika baca baratwirukana twibye bayitwaka twagira ngo hari icyo bagira badufashe barabidusubije bamaze kubidusubiza bahita baratwirukana twabonye rero yuwe niza kudutorayo mu Bugande baratuzana ngaho
tuza kugera ahantu bita Kagitumba turinjira mu mpaka w'u Rwanda muri migration y'u Rwanda barapima imizigo barareba ko nta byuma twaba tuzanye imizigo barapima basanga nta ngorane ariko nyuma cyagiye kuhaba barareba ta mwese tubabone mwasubiye muri Uganda cyatubagenda turacumbika aho kuri border Kagitumba abantu baragerageza baradufashirizaho twahamaze iminsi 3 badufasha baduha ibiryo n'ukuri abanyagihugu ba Uganda imani bahezagire kuko baradufashije cyane
ibibaye mu gihe hari n'izindi mpunzi muri Uganda ziganjemo iz'abarundi n'abakongomani bagerageje kuva muri Uganda baja muri Kenya kuri bo iki gihugu kiraborohereza gusa bamwe mu bahabaye siko babibona
Ignatius Bahizi urakoze imbere guhana gahindukira ngende mbwiye abakunzi b'ijugi America kukiri kurakora mu ikambi ya Nakivale ejo rero muzokumva iyindi nkuru ku buzima butandukanye impunzi z'abarundi bari ngaho babaye nonga duce dusozera makuru no mugoro batwe tubafitiye yakoze Nadia Taha na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane ni nahazwe karakanya muneza ntangere ko kubana namwe kuri no mugoro batuzongere ejo mukurindira murara haryana hataryana harari umwanzi.